Murumva radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Naramutse neza. Yojenya mukamusa basubiza kandi mbaye ikaze mu biganiro byacu. Muradukurikira kuri FM 88.3 no kuri FM 104.3 mu Rwanda. Turi ku mirongo migufi short waves mu Burundi kuri metero 25, metero 31 no kuri metero 41. Ikaze mwese. Dutangiye ibiganiro byacu by'igitondo ku makuru yerekeye indwara ya kolera mu Burundi. Turakomereza ku kiganiro iwanyu mu ntara. Saa 12 turabagezaho ikiganiro cyanyu cy'umuziki dususuruke. Mu Burundi abantu bane bari ku gitanda mu ivuriro ryo mu murwa mukuru w'intara ya Cibitoke kubera ikiza cya kolera kirimo kuboneka muri iyo ntara y'amajyaruguru ashyira uburengerazuba bw'u Burundi. Inkuru yateguwe n'ijwi rya Amerika maragezwaho na mugenzi wacu Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda.
Kuva ku munsi wa mbere niho umuntu wa mbere yafashwe n'icyo kiza yamenyekana nkuko bivugwa n'umuganga arongoye akarere k'ubuvuzi ka Cibitoke. Muganga Celestin Ndayahoze arongoye ako karere yemeza icyo kiza cya kolera.
Iki kiza cya kolera cyaradutse ngaha iwacu mu Rugombo kuva ku munsi wa mbere kugeza uyu munsi, tukaba tumaze kwakira abantu bashika bane bagwaye icyo kiza ama indwara ya kolera, hamwe n'abandi babiri tutarabona neza kubimenyesha kuko bishobora kuba ari bya kolera. Mugatse ko turabarabira hafi hamwe byoshika nabo kumbure tukabona ko ari kolera nawe dushaka kubivuga. Ego nk'uko mubivuze ni kiza kuko abo bantu baragiriwe ibipimo muri UNSP nabije bituma byarerekanye yuko koko ikiza cya kolera cyateye ngaho iwacu.
Ubukene bw'amazi meza muri iyo ntara nibwo buriko buratera icyo kiza cya kolera. Bano bakenyezi bakavuga ko bakoresha amazi mabi yo mu nzuzi kuko amabombo y'amazi meza yagadutse muri kino gihe ici rigira ritangure, bagasaba kuronswa amazi meza.
Kiva ku mwanda no kubura amazi tukoresha nyakagunda no gutekesha nyakagunda no kunywa nyakagunda, amabomba yarabuze. Baduha amazi, baduha amazi.
Twebwe ukiza cyakora kiri mu gutumara tuvome tutekesha nyakagunda tukanywa nyakagunda, nk'ubu amabomba yose yarakamye ntitugirisha dufata ntituvuse icyo tuvuga, biratugora nyene nk'ubu nta mazi dufite yo kunywa.
Ahubwo dusaba leta guha amazi menshi y'amabombo kugira natwe turonke ubuzima buhagije.
Mu ntumbero yo guhagarika icyo kiza kibonekeza kuva mu ntango z'ino ndwi, habaye inama yihuta kuri uno wa gatanu ku murwa mukuru w'intara ya Cibitoke. Firmin Habumuremyi, umuhanuzi wa komine Rugombo ajejwe imibano, ashikiriza zimwe mu ngingo zafashwe.
Na cyane cyane duhereye muri kominote mu kibano abenegihugu bagire inyifato ibereye gukurikiza amabwirizwa y'isuku, gukaraba neza n'amazi atetse n'isabune, kuko amazi y'ibombo, amazi meza y'ibombo twari tumenyereye ayo mazi ko ubu tuyakenye cyane, kandi kuri iyo mitumba yose twagiye turavuga ayo mazi arakenye cyane, ari nayo mpamvu mbere n'icyo kiza cya kolera cyakiye cyaduka. Kubera dufite ubuzu bwa sugumwe, hariho abantu bamwe bamwe bishe amatwi mu kutakurikiza uwo mugambi. Rero ingingo tubafashe ni uko abantu tugiye kubahagurukira ndetse tukabahana, kandi tukabategeka mu maguru mashya kwimba ubwo buzu bwa sugumwe bumeze neza no kubukoresha neza.
No ku ruhande rw'akarere k'ubuvuzi ka Cibitoke hari ingingo zihuta zigiye gufatwa, na cyane cyane hafi y'ivuriro ryo mu Rugombo riri kuryakira abagwayi. Muganga Celestin Ndayahoze arongoye akarere k'ubuvuzi ka Cibitoke.
Ku ruhande rw'amagara y'abantu tugiye gusaba yuko batwubakira izindi tante ngaha kuri iri vuriro zishika nka zitatu, bongere tugiye kurondera kwimba ikinogo cyo gusukamo umwanda mukuru w'abarwaye indwara ya kolera. Tugiye kandi kurondera abo dufata mbonga dushobora kutwubakira utuzu twa sugume ngaha ku ivuriro tugenewe ababa barwaye indwara ya kolera. Ibindi nabyo ni imiti twayisabye ubushikiranganji batwemereye kandi rikiraza ibijyanye n'imiti yo kuvura abo bantu barwaye na kolera. Tukaba turikora kuri twa dusanzwe dufise, ariko ntiyarikwiye ubu mu mwanya muto iraza kuba ikwiye. Aba nabo basanzwe badandaza ibintu ku mabarabara bifungurirwaho nyine, naho nyine twemerewe ko abo bantu baza kubuzwa gusubira kudandaza ibyo bintu, na cyane cyane muri iki gihe turi muri iki kiza.
umushikiranganji ajejwe magara y'abantu yaza yashikirije kuri wa gatatu mu nama shikiranganji kokorera yateye mu ntara ya Cibitoke muganga Tade Ndikumana yanagiriye ko asaba kwishira hamwe ritabara imbabare kwa huje rifadikanije n'ishira hamwe Régie des Eaux ritanga amazi yo kwihutira gutanga amazi meza aho satari mu ntumbero yo guhangana n'icyo kiza
kuva ku munsi w'icyumweru gishize kugeza ejo ku cyumweru umuryango mpuzamahanga ONU wateguye ku isi hose icyumweru cyahariwe kurandurana n'imizi amabi hakomoka ku birwanisho bicira umuriro biri mu maboko y'ababitunze batabifitiye uruhushya mu cyo bita Semaine Mondiale de Lutte contre la Violence Armée mu Burundi ishyirahamwe MIRPD dirwanya ayo mabi rihamagarira ibihugu byo mu karere gushyira imbere politiki zo koroherana. Ni inkuru mugezwaho na mugenzi wacu Pierre Carver niyo nkuru uri I Kigali mu Rwanda.
Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ribona ko ibigwanisho binini na bito bito biri mu minwe y'abatabifitiye uruhusha bibandanya kwiha inkombi. Abo ni nk'imigwi igwana canke inzego za leta z'ibigwanisho abakiri bato kuri ivyo hiyongera ko abatunze ibigwanisho yamara bakabikoresha nabi canke ku nyungu zabo abo nabo n'abasirikare canke abapolisi bicisha inkobo bafise canke bakazibisha nk'uko ONU ibivuga ONU yemenyesha ko ivyo bigwanisho bihitana abantu barenga ibihumbi amajana abiri ku mwaka abenshi muri abo n'abana n'abagore ishami mpuzamakungu ONU rihamagarira amareta yose guhagurukira cyo kibazo ukumwa kutashe amatunganywa indwi mpuzamakungu yahariwe kugwanya mabi akomoka kuri bene ivyo bigwanisho ku Burundi urunani MIRPD mécanisme pour la recherche de la paix et le développement mu gifaransa rugwanya ayo mabi ruvuga ko intoreka zadutse mu mwaka w'ibihumbi 2015 zerekanye ko akiri bigwanisho mu banyagihugu kandi ko ikoreshwa ryavyo rikirima gahaze kuko hari abantu benshi bishwe ivyo bikaba biri mu rwandiko iryo shirahamwe ryashize ahabona Jean-Claude Sezinkayo niwaserukira MIRPD
muribuka ko kuva mu mwaka wa 2015 hagaragaye amabi atari make akozwe n'ivyo bigwanisho yaba yakozwe n'abari mu nzego z'umutekano hamwe n'akozwe n'abandi bantu bari batunze ibigwanisho batabifitiye impusha ivyo byose rero byarateye kwibaza ati mbega ko hari amasekezari yarabaye atari make kuva mu mwaka wa 2005 yakozwe na leta y'u Burundi hamwe afatikanije n'abashyirahamwe mpuzamakungu ndetse n'amashyirahamwe yigenga harimo na MIRPD dusanzwe duserukira baba bari mu nzego z'umutekano bari barahimirijwe baba abanyagihugu barahimizwa byo byagenze gute kugira ngo nkumbure abantu bagere ku murindi wo gutunga ibirwanisho kuri aho twagiye turabyumva ibirwanisho rero mucamwumva yuko kiri ikibazo gikomeye
mu ntango z'uno mwaka ubumwe bwa Afrika bwemeje ko bugiye gukora ibishoboka byose kugira ngo mu mwaka uza w'ibihumbi 2020 hazogere igice kinini cy'ibirwanisho biri mu minwe y'abatabifitiye uruhusha byasubijwe ubumwe bwa Afrika bwasabye amareta gutanga ikigongwe mu kwezi kw'icenda kose kugira ngo uzosubiza ibigwanisho muri uko kwezi kuno mwaka umutekano wiwe ukingiwe kandi ntakurikiranwe urunani MIRPD rufatira ngaho mu gusaba ibihugu by'u Burundi u Rwanda n'Uganda kugirana ibiganiro bikumvikana maze ntihagira abanyagihugu basubira kwicwa ku mipaka ivyo bihugu bisangiye
muri uko kwezi kw'icenda byoba byiza kugeze nk'ikibazo kiri hagati y'u Rwanda n'u Burundi cyangwa ikibazo kiri hagati y'u Buganda n'u Rwanda cyatorewe umuti kugira ngo imigenderanire isubire ibe myiza kuko nkumbura ari navyo byofasha amareta y'ivyo bihugu kugwaniriza hamwe urudandazwa canke ihanahana n'ikoreshwa nabi ry'ibirwanisho vyaba ibitunzwe n'abatabifitiye uruhusha canke ababifitiye uruhusha babikoresha nabi mwama mwumvise ko kumbibe ivyo bihugu bihana hakunze kuvugwa amagisida y'abaraswa bakaraswa nkumbure bariko barajabuka imbibe mu gihe hoba hanaguye imigenderanire hagati y'ivyo bihugu ayo magisida yo kuraswa yoca hagarara
yaba ONU cyangwa ubumwe bwa Afrika basanga akarere k'ibiyaga binini kuzuyemo bene ivyo bigwanisho iryo shyirahamwe MIRPD ryo ryongera ko ibigwanisho bimaze iminsi bitogwa mu makambi y'impunzi z'abarundi mu gihugu cya Tanzania hamwe n'imigwi imaze iminsi itera ayo makambi
za Sudani yepfo za Kongo, Sudani ya ruguru kuko harimo imigwi yitwaje ibirwanisho guhungabanya bagateka kazi na muntu no guhungabanya ubuzima bwa kiremwa muntu ntawo kwibagira kuvuga ibitero by'iterabwoba mu gihugu cya Kenya navyo nyene biherutse guhitana abantu benshi eka no mu gihugu cya Uganda hari imigwi y'abasuma yibisha ibigwanisha nyene tutibagiye rero imigwi ikomakomeye y'abasuma mu gihugu cya Tanzania canke abandi bantu bashaka kuba bataramenyekana bafatanye mu bigwanisho ku rugero rutangaje aho umuntu aheza akibaza ati mbega ibigwanisho biba byavuye hehe
ubwo runa niwe uhamagarira abegwa n'ico kibazo bose yaba amareta amashirame yigenga abashinga amateka bo mu karere k'ibiyaga binini abaririmbyi hamwe n'abandi bashekana ijwi kure guhuriza hamwe mu rugamba rwo kuyamiriza no kugwanya amabi akomoka ku bigwanisho biciro muriro Pierre Clavin Nkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika
bagenzi bacu Desire na Claveri barakoze inshuti z'ijwi rya Amerika huyu ni umwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara
Wanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
Wanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
Wanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara.
Ubu rero amwanya tubashikiriza amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Abanyagihugu baba muri teritwari ya Uvira basaba leta nshasha y'intara ya Kivu y'Epfo yarayishinzwe na Gouverneur Theo Ngwabije. Kuzo kwitaho ibibazo by'umutekano n'amabarabara kuko biraje shinga abanyagihugu baba muri yo ntara ya Kivu y'Epfo. Umunyamakuru w'ishwe rya Amerika Vedaste Ngabo yaganiriye na bamwe mu banyagihugu baba muri teritwari ya Uvira bamubwira isho biyumvira kuri iyo leta nshasha igizwe n'abashikiranganji 10 bavuganye na mugenzi wacu Vedaste Ngabo.
Muri guverinoma cyane ikibazo n'uyu mugabo rwabanje ngabo wahaye abantu iminsi 6 b'abanyamurenge ubwoko bw'abanyamurenge butuye muri ho plateau avuga ngo arabasaba yuko baba bavuye muri ho plateau bakaja mu Rwanda mu minsi 6 igihe intambara yari yabaye mu karere muri 1996 ubwo rero abantu bafite impungenge zo kumubona yongeye kandi kugaruka twibaza kandi mu gihe kigoye nk'iki amazu yahiye intambara tutazi ayikorwa muri ho plateau irimo ingabo za mahanga zimwe tutazi n'izindi ama groupes armés nationaux n'ayandi ma groupes armés étrangers ivyo rero abantu bafite izo mpungenge z'icyo kintu ko uyu muntu kukiyongeye kugaruka agarutse ari ministre wa interieur na sécurité esa zagarura umutekano esa zawuhesha bose esa afite intego ki ivyo byo twabyibaza ariko cyane twabiha umwanya kugira ngo turebe ikizakurikiraho kuko umuntu ntakora we icyo twasaba guverinoma ijambo rya mbere ni ukugarura umutekano mu baturage abantu bakongera bagaturana mu mahoro cyane mu turere twa plateau icyongeye ni ukongera kuzana amahendereo cyangwa se amajyambere mu karere kugira ngo karere kangiritse kaziri imihanda kaziri ibintu byinshi kakongera kakubakwa ibintu bigasubirana kuko abenshi bagiye badeturuna amafaranga yagomba gukora imihanda n'ibindi bikorwa by'amajyambere y'igihugu noneho tukareba ko aricyo yahindura kandi ababanjije benshi bagaragaje gukora nabi
dushaka yuko i-government sha idukorera ikorera abaturage cyane kugira ngo abantu batere imbere na mahoro kininyo avuga kuri guverinoma isha ya provincial ikwiye kwita ku baturage cyane guverinoma ishize ntiyitaye ku baturage twaje tubwira ibibazo ki ntabwo yagize ubireponda vuba n'ubu abantu bagumye kwicana guverinoma provincial ikaguma guceceka ariko guverinoma isha tuyitezeho ijambo ikwiye cyane kwita ku baturage nk'ari mu Minembwe bijombo habe na n'ikicyo hagati habe na plaine de la Ruzizi ibintu zaradufanye hariyo umwamabandi afata agira za kidnapping yo gufata abantu ikabajana mu gihuru ariko guverinoma nsha ikwiye kwita ku baturage ikagwanya n'umwanzu wese ushaka guhungabanya umutekano hano muri Sidiki
twebwe nk'abatuye Uvira twitezeho byinshi cyo twizeho cyambere twitezeho ijwi kibazo kibarabara twitezeho kugwanya imitwe ha muri plaine habaye gufatwa abantu habaye kwitwa abantu turizera ko iyi guverinoma wenda hari kizahindura ikazana umutekano ikabanisha abantu kugeza ubwo umutekano umaze kuboneka ndetse bikazageza nubwo dukorera ibarabara kwiye ryiza kuko iryarangiritse cyane 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 nka metre la fantaisie watowe yatowe yizeye kuko cyazakora umwanya nahawe kandi kuba uwa infrastructure na travaux publics twebwe nk'abaturage ba Uvira turizera kuko hari kizahinduka kinini kubera kuko twadusigaye tujya kuvuga ngo tuje mu Bukavu tugaca mu Burundi tugaca mu Rwanda tukabona guseruka Bukavu kwibarabara rirangirika kumutekano urashya burundu twizera kuko hari kizakorwa mu ibarabara kugira ngo abantu bace mu ibarabara y'igihugu cyabo baje hari hakubukavu ku mugwa mukuru wa province ari guverinoma iyingi yaraye ishizweho
kwega nk'abaganga dutegereje kuko guverinoma provinciale twongerera umushahara ndetse n'abakeneye kwikorera babuze uburyo bakikorera kubera umutekano kandi n'amafaranga ahari mu gihe usanga umuntu ukora akora agahembwa 180,000 ku kwezi ugize iminsi urara wicaye ukirigwa wicaye warangiza ku buri kwezi ukabura ifaranga wagira icyo wamarira urugo rwawe turizera yuko iyi guverinoma y'uyu munsi wa none izadukorera ibintu byiza iteza imbere mu mirimo yose no guhesha abantu umutekano aho bakorera hose kuko hari abantu bafite umwete wo kwikorera no kwishakira ubuzima ku bwabo umuntu akagenda agahangayika iyo wagiye wagaruka mu mashamba iyo wagiye ugasanga abagizi bana kubera umutekano mukeya bagutegeye mu nzira ndetse n'ubuzima bwawe ukaba wabubura n'ibyo warakoreye ukabibura
Radijwe ry'Amerika Samira ni Washington DC mu kirundo mu Kinyarwanda akadukubitira mu Buganda aho ejo ku munsi wa kane president wa Buganda Yoweri Museveni yashikirije ijambo ashikiriza buri mwaka ku banyagihugu mugenzi wacu Ignatius Bahizi yarakurikiranye iryo jambo aratubwira ibyari birimo
Ibyo benshi bakekaga ko President Museveni yazaga kuvugaho mu ijambo rye nk'umukuru w'igihugu ateganya gushikiriza abanyagihugu buri mwaka mu nteko ishinga amategeko ntabwo yigeze abikomozaho abasesenguzi bari bavuze ko Museveni agomba kuvuga ku kibazo cy'umwuka mubi kimaze igihe kiri hagati y'igihugu cya Uganda n'igihugu cy'igituranyi cy'u Rwanda n'ingaruka bimaze kugira ku butunzi hamwe n'imigenderanire hagati y'ibihugu byombi ndetse no muri Afurika y'Iburasirazuba muri rusange ariko bitandukanye na mugenzi we w'u Rwanda utarangiza ijambo atavuze kuri icyo kibazo Museveni we ntacyo yabivuzeho Museveni utajurangiza ijambo atavuze ku mateka y'isi ndetse na Afurika kandi akabaje akunda gutanga ubutumwa bikishije mu migani yo mu rurimi rwe rw'ikinyankore yatangiye ijambo yibutsa ko ku munsi nk'uyu w'itariki ya gatandatu mu wa 81 ariho yatangije urugendo rw'ibirometero 200 aca mu mazi y'ikiyaga cya Victoria kugira ngo agere muri Kenya aho yafatiye indege yamugejeje mu gihugu cya Libya gushaka ibirwanisho yakoresheje mu rugamba yatangije rwo guhirika ubutegetsi bwariho icyo gihe muri Uganda Ubusanzwe ijambo rigenewe abanyagihugu nk'iri rya buri mwaka kandi riza mbere y'icyumweru kimwe mbere y'uko ingengo y'imari y'umwaka ukurikira isomwa perezida abategerejwe kubwira abanyagihugu intambwe amaze kugeza ku gihugu mu iterambere akoresheje umutungo ubutegetsi bwakusanyije mu mwaka w'imari urimo kurangira ni muri urwo rwego perezida Museveni yasobanuye birambuye intambwe igihugu kimaze kugeraho mu iterambere avuga ku byo kongera ubwinshi bw'amashanyarazi ibicuruzwa Uganda yohereza hanze yavuze ko bimaze kwiyongera cyane cyane muri Afurika kuva ku bice 25% kugera ku bice 63% mu myaka 10 ishize yongeyeho ko ingana zo kongerera agaciro umutungo w'igihugu zirimo kubakwa cyane mu gihugu ubu igihugu akaba gifite ingana ntoya n'inini zibarirwa mu 4,500 ku bijyanye n'ubumwe bwa Afurika Museveni ati iki nicyo gihe Afurika itagomba guseta ibirenge niba ishaka kugira ngo izagire ijwi riranguruye mu isoko mpuzamahanga ihatana n'indi migabane ati guharanira ubumwe bwa Afurika ni ngombwa ni byiza kubera ko ubu turimo kongera gukongeza uwo muriro w'ubumwe bwa Afurika ku rwego rwa Afurika y'Iburasirazuba ibihugu byose bimaze kwemeranya ku gitekerezo cyo kwiyunga n'intambwe ya mbere iganisha kwiyunga ku rwego rwa politiki hari komite yashyizweho igizwe n'intumwa zo mu bihugu byose irimo gutegura itegeko nshinga ry'ubumwe bwa Afurika y'Iburasirazuba nahawe akazi katoroshye ko kuyobora iki gikorwa mu gihe perezida Paul Kagame w'u Rwanda ari ukuriye inama y'ibihugu byacu kuri ubu Kubijyanye n'umutekano w'igihugu Perezida Museveni ntabwo yavuzeho byinshi uretse ko atangira ijambo yavuze amwe mu mazina y'abantu bakomeye bagiye bicwa mu gihugu n'abantu batazwi ariko avuga ko urwego rw'igihugu rushinzwe umutekano rwashyizeho ingamba zikomeye zo guhagarika ubu bugizi bwa nabi anongeraho ko inzego zishinzwe umutekano zakoze akazi gashimishije cyane ku wa mbere wa kino cy'umweru ubwo abakirisitu bagera kuri 3,000,000 bari bahuriye hano Kampala ahitwa na Mugongo kwibuka imyaka isaga 100 abihaye Imana ba Uganda bishwe ati ni umuhango abadashakira igihugu amahoro cyane cyane abaterabwoba baba bashaka guhungabanya ariko akaba byarabananiye
The NRM government remains committed to ensuring a secure.
Ati ubutegetsi bwa NRM buracyashishikariye umutekano n'amahoro muri Uganda yose, kandi bitubigeraho mu guharanira gukunda igihugu, demokarasi n'ubuyobozi bwiza nk'inkingi zikomeye mu iterambere ry'igihugu. Twibanze ku kubaka igisirikare hamwe n'igipolisi bijyanye n'igihe. Kubijyanye n'umutungo w'igihugu, Museveni yongeye avuga ko hari abanyayuganda benshi barimo kwiga ibijyanye n'ubumara bwa nuclear kugira ngo aribo baza gufasha igihugu kububyaza amashanyarazi. Ati kandi akaba igihugu gifite umutungo mwinshi cyane kirimo gukoresha mu by'ubuvuzi, inganda hamwe n'ubuhinzi. Ignatius Bahisi, Ijwi ry'Amerika, Uganda.
Arabashaka kudutanya bifuza ko tuva.
Uyu ni Big Farious kakaririmbo Sibeza. Ni wa mwanya tugiye kubashikiriza intasho z'inshuti n'abagenzi, nkuko twari bashikirije kuri Facebook. Murungike nimero zanyu, mutashe inshuti abagenzi, mubifurize weekend nziza. Nimero yacu mushaka kuduhamagara ko ni 1-202-441-931. Nimero yacu ya WhatsApp mushobora kuduhamagara ko mugatasha inshuti n'abagenzi mu bifurize weekend nziza ni 1-202-441-931. Reka tube twumviriza kwa karirimbo ka Fizzo.
Matwi hamibita baraba barabe hasi tegabo ndibande baby to judge me kuki batavuga yabo bavuga yabandi nega yombi harabagenzi bipfa mutima urabizi.
Ati Ijwi ry'Amerika tubatangiye kuronka abanywanyi b'Ijwi ry'Amerika bahamagara batashe. Duhere kuri Atuba. Mwiriwe neza?
Yego yego.
Urahora komeye?
Akomeye cyane.
Duhamagaye uri he?
Mu Rwanda i Musanze, mu karere ka Musanze.
None weekend uyiteguriye gute?
Weekend tuyiteguye neza ntari.
Ni bande wifuza gutashe?
Ahita weekend nziza ndayifuriza witwa Aman Marcel ukorera i Kigali. Uwitwa Mahoro Jireme Piraki. Uwitwa Manika Amri Shingire. Nundi uwitwa Karibuso. Uwa kia nuwitwa Madiba.
Baherereye he? Baherereye he hawa wagenzi wao?
Hawa baherereye hano muri Musanze.
Ni byiza cyane. Ni byiza cyane. Abandi ni bande?
Ndi nuwitwa Tuganimana Roporo. Hari n'abatura karirimbo.
Oya, ni ukubatasha gusa. Kanya tugafite ni gake cyane, hari n'abandi bifuza gutasha. Murakoze cyane. Tubandanye ku mirongo ya telefone, twakira uwitwa Gerard. Amahoro neza Gerard.
Uriwe neza.
Uraho urakomeye.
Cyane.
Ego, tasha none inshuti n'abagenzi.
Nshaka gutasha mama ari ahitwa mu Kirundo. Kidombe. Yitwa namina wacu yitwa Kiyica. Atata yari Nyaruguru mu karere ka Nyaruguru mu kagari.
Telefone yawe iri kuragorana gato, nitwe ko turakumva neza. I'm gonna die. ba Urban Boys Till I Die. Karirimbo koko wafasha gutangura weekend nziza. Mwakoze rero mwese mwaduteza amatwi ku makuru n'ibigane twa twafitiye uno munsi. Turashimiye abitavye kamo kuri Facebook. Bariko barabandanya gutasha. Turabaha kajye mu mwanya uri imbere. Ndashimiye na Fasil Gebie ho yamfashije mu bwinga bw'ivyuma muri studio i Washington DC. Mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka. Mugire weekend nziza. Mubandanye mwumviriza radio Ijwi ya Amerika. Katubandanye twumviriza ku karirimbo.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda usibye ku maradio yanyu mudukurikira no kuri internet kuri www.radioyacu.com abatwumva mwigiraho mujya mu kanya gato saa 12 Thomas Kamirindi arabageze ikiganiro cyanyu cy'umuziki dususuruke muri uyu mwanya rero nkari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi mbifurije mwese weekend nziza muryoherwe n'uwo muziki ibihe byiza.